Iyi ni Ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo, muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 99.9 na FM 95.2 mu Burundi, hamwe na FM 104.3 mu Rwanda.
Ari mugore w'iterereza akaba rero yavuguruye n'uwafashwe afatanwe inkoho dutoya z'ibiri, yagomba kwica umwe mu bategetsi bo hejuru muri kino gihugu.
Uyo ni Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi ku ihagarikwa rya Colonele Dushimagize Diodone wo mu gisirikare cy'u Burundi. Iyi nkuru n'izindi zirimwo inyigisho sendika kona pese yatunganije mu Kirundo kuri w'Imana ni mukanye. Ariko reka imbere yaho duhere ku makuru hirya no hino mwateguriwe kandi mushikirizwa na Rosine Munezero. Rosine, mwaramutse.
Mwaramutse Aloise, mwaramutse namwe mwese muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi, mu buraruko bw'igihugu cy'Ubuhindi, igari ya moshi yahushije inzira ica yica abantu bashika ku 104, abandi bashika ku 100 barakomereka. Iyo mpanuka yabaye mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana hafi y'igisagara cya Kanpur kiri muri leta ya Uttar Pradesh. Imiduga yo gutabara itari mike yarungitswe muri ico kibanza, aho abatari bake bariko barondera babo. Pratap Rai yahoze arongo igisata cyo kunguruza abantu mu magari ya moshi yabwiye ikinyamakuru Reuters ko bariko barakora ibishoboka byose kugira batabare abaguye muri iyo mpanuka, ariko ko ari igikorwa kitoroshe. Igihugu cy'Ubuhindi kiri mu bihugu bikoresha cyane inzira za gari ya moshi, yamara ntizifashwe neza kubera ubukene bw'amafaranga, ibituma haba impanuka nyinshi zihitana abantu. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimenyesha ko Perezida Barack Obama wa Amerika na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin bagiranye ikiganiro gito ku bijyanye n'igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Siriya na komurambabara hamwe na Ukraine mu nama barimwo y'iby'ubutunzi mu karere ka Asia Pacifique ku mugwa mukuru wa Peru i Lima. Ribaye irya mbere abategetsi babonana inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu hano muri Amerika atagihindutse. Ubwo rugendo rugira urwa 52 Perezida Obama yaranguye mu kiringo cy'imyaka 8 ari umukuru w'igihugu, rukazoba kandi ari nago rwa nyuma akoze nk'umukuru w'igihugu. Imigambi ya Perezida Obama ku bijyanye n'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu ikaba yarashingiye cyane ku karere ka Asia Pacifique, ya Mario migenderanire igashobora kuzohinduka inyuma y'ikiringo ciwe ategekanya guheza mu mezi abiri ari imbere. Reince Priebus aheruka kugenwa na Donald Trump ngo ayobore ibiro by'umukuru w'igihugu hano muri Amerika yatangarije mu kinyamakuru ABC ko Trump nabo aheruka kugena bazokora ibishoboka byose kugira bakingira imbibe z'igihugu. Ni mu gihe hari amakenga menshi ku ruhande rw'abademokrate n'abandi batabona kumwe na Trump yatowe ibibazo bitandukanye nk'ibyabimukira n'abayisilamu. Ku bwa Michael Flynn yagenywe ngo abe umuhanuzi mukuru mu by'umutekano mu gihugu, avuga ko isilamu yinyegejemwo ibyiyumviro bya politike kurusha iby'idini. Priebus nawe amenyesha kandi ko Trump yatowe azoheza agatwarira abanyagihugu bose. Abo baheruka kugenwa na Donald Trump bakazobanza kwemegwa n'inama nkenguzamateka cyo kimwe n'abandi bose bazogenda baragenwa. Umushikiranganji wa Siriya jejwe imigenderanire n'andi makungu yahakanye ivyo yari yasabwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU byasaba leta ya Siriya kureka intara ya Aleppo ikigenga mu gihe abagwanyi ba jihadiste boba batugijwe muri ako karere. Walid Mualem yatangarije kumbonesha kure ko ivyo basabwe na ONU leta ya Siriya yavyamiriye kure. Ku ruhande rwa ONU, Stefan de Mistura yari mu rugendo aho muri Siriya nta kinini yashikirije ku vyo Siriya yahakanye. Yamara de Mistura mu kiganiro yabamenyesha makuru yavuze ko yasavye ko harungikwa umugwi wa ONU muri ico gisagara ca Aleppo kugira utohoze ku makuru avugwa ibitero vyakozwe ku nyubakwa z'ibitaro. Ivyo de Mistura akaba yabisavye bivuye ko Siriya ibandanya guhakana ko ivyo bitero vyabaye. François Fillon yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Ubufaransa asa n'uriko afata ikibanza ca mbere mu matora y'ibanze mu mugambwe wa conservateur mu matora ategura y'umukuru w'igihugu aho mu Faransa mu ihiganwa rya mbere. François Fillon yatahukanye ibice 44% vy'amajwi. Alain Juppé nawe nyene yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Ufaransa afise ibice 28% kwijana na Nicolas Sarkozy yahoze atwara Ufaransa akagira ibice 21% kwijana mu gihe atagihindutse muri ivyo biharuro François Fillon na Alain Juppé bazoca bahurira mu higanwa rya nyuma rizo bakuwe imana uza rikazovamwo uwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora azoba mu mwakuza muri ayo matora yibanze Nicolas Sarkozy aza yatangaje ko yemeye ko yatsinzwe akaba kandi yashikirije ko ashigikiye François Fillon iyo miyamamazo yaranzwe n'ibibazo vyabimukira biteye amakenga batari bake mu bihugu vya Buraya hamwe n'ibitero vy'abajihadiste bimaze imisi vyihinkumbi mu gihugu c'uFaransa. Kuri w'Imana muri Haiti ahatunganijwe amatora y'umukuru w'igihugu ayo matora yari kuba mu kwezi kw'icumi uyu mwaka akaba yari yigijwe yo bivuye ku gihuhusi caciye aho muri Haiti mu kwezi guheze kw'icumi abanyagihugu bashika ku miliyoni 27 niwo bari ku rutonde rwo gutora gushika ubu mu bakandida 27 bitoje akaba atawari bwanuganugwe ko ashobora gutahukana ikibanza cy'umukuru w'igihugu abanyagihugu muri Haiti bamenyesha ko biteguye ko umukuru w'igihugu mushasha ashobora gusubiza hamwe igihugu akanashinga imigambi itanga akazi ni mu gihe abatari bake basindikajwe na nyamugigima zaciye aho muri Haiti mu mwaka w'2010 niyiheruka mu ntango z'ukwezi guheze.
Ayo yari amakuru yo hirya no hino ku isi yimwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com kuri Facebook naho muturonka mwanditse voa radio yacu. Amakuru mu karere igipolisi cy'u Burundi gitangaza ko cyahagaritse Colonel Dushimagize Dieudonné bo mu gisirikare cy'u Burundi kimwagiriza ko yagomba guhungabanya umutekano mu gihugu. Radio Ijwi rya Amerika twaravuganye hejo ku Imana na Pierre Nkurikiye havugira igipolisi cy'u Burundi aratangura yemeza ayo makuru.
Twa yemeza twana byanditse ku rubuga ngurukana bumenyi Twitter ku ejo yarahagaritse kuva hirya ejo ari mu bwo gutereza ngai Bujumbura akaba yagirizwa ibikorwa byo guhungabana umutekano w'igihugu no kugomba kwica umuntu akaba rero yavuzwe n'uwafashwe afatanwa inkoho dutoya zibiri yagomba kwica umwe mu bategetsi bo hejuru muri kino gihugu hanyuma acaravuga yuko ariwe yamuhaye inkoho yafashwe rero kugira ngo abadwe ibyo ubu nivyo ariko arabadwa ko
mwibaza yuko muzoba mwahejeje amatohoza yiwe gushika ryari.
Itohoza rirafise ukungene rigenda ariko n'amategeko arafise ico avuga ku bijanye n'ibiringo kandi arubahiriza.
Hari n'ayandi makuru avugwa ku isoko rya Kayanza ryahiye mwo tubwire uko vyifashe gushika ubu.
Ko byifashe gushika ubu nuko isoko ritahiye ryose nk'uko abantu amakuru menshi yagiye bivuga ni utuzu two badamariza moto biri gusa twahiye tumwe bita kioske. Umucanga wari ukaba waturutse ku bavuye mu nsinga z'umuyagankuba hanyuma ushobora turira utwo tuzutubira ariko abapolisi bajejwe gutabara baciye bahashika baca barabyimye ubu rero ibintu byasubiye mu buryo.
Hari ibintu byoba byononekaye canke abantu boba barahakomerekeye?
Ibintu byose zari muri utwo tuzutubiri badamberezamo vyahiye biratokombera ariko nta kindi kintu na kimwe cononekaye.
Iyo yari Pierre Nkurikiye avugira igipolisi c'u Burundi. Mu Burundi kandi sendika kona pesi urikiyemwo abigisha bo mu mashure yisumbuye yaratunganije ejo kuwa mungi inyigisho kubigisha kugira bamenye amategeko abagenga. Urongoye iyo sendika vuga kandi ko ari mu ntumbero yo gukomeza umwumvikano mu kazi. Ibindi kuri inkuru tubishikizwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Akazi karashobora gucumbagira mu mashure kubera abakozi batumvikana n'abakoresha. Emmanuel Mashandari arongoye sendikako na pesi hurikiyemwo abigisha bo mashure yisumbuye mu Burundi avuga ko bituruka ku kutamenya amategeko abagenga. Ni muri iyo ntumbero sendikako na pesi iriko irazunguruka intara zose yigisha amategeko abakozi n'abakoresha mu gisata c'indero mu mashure yisumbuye. Ijwi rya Amerika ryabasanze mu ntara ya Kirundo.
Camaze kubona yuko dufise abakozi babigisha benshi bashasha ugasanga rero ntibazi amategeko amwamwe abagenga natwe mu mashira hamwe yabigisha ayo masendika mu ntumbero yacu hari byo kwigisha abakozi kugira bamenye amategeko abagenga kuneza y'akazi n'abakozi hanyuma twahamagaye n'abakoresha twabigize kugira ngo twereke baba bakoresha baba bakozi yuko bateza kuja hamwe kugira bashobora kuganira bamenye amategeko cyo kimwe yasome cyo kimwe kuneza y'akazi ejo ntagire uzo havasanga yarenze itegeko iri na riri yanye kubera atarizi hanyuma ngo havasanga yahohoteye umukozi
abigisha b'amashuri yisumbuye baremera ko byahora bishika bakagwa mu makosa kubera ukutamenya bakabona ko umwumvikano ku kazi uzotera imbere. Jean Bosco Nkiraguhiga yigisha ku ishuri ryisumbuye rya Kanyinya.
Hari ku mashuri amwamwe ushaka gusanga hariho nk'abatanguye kugira muvuma ya greve mbure batisunze kimwe twita preavis rero iyo minsi itandatu bamenye yuko ari ukwandikira umukoresha iyo hari ikibazo kitaratorwa inyishu byanse ko giterwa inyishu kuko no mu kugira greve biri mu burenganzira bw'abasindikalisti turazi yuko hamwe hamwe byahora bishika twabonye yuko atabazosabwa mu gikosi hanyuma ikindi nuko n'abakoresha bumvise yuko bamwe bose barafise ikibagenga ikindi nuko abakoresha bamwe bamwe bishika ugasanga nabo nyine ntibaburije amategeko bararenganije bagombye guhotora abakozi nabo nyine muri babaserukiye twabonye yuko babitegereye cyane
abakoresha mu gisata cy'indero babona ko ivyo biganiro byaje hageze. Doyisien Shimirimana n'umuyobozi w'indero muri komine Kirundo.
Kigano kije hageze hamwe twavuga ko cyari cyaracerewe aho kandi aho kiziye kiradufashije twizeye ko umuntu wese yawo mwigisha yawo umuyobozi w'ishuri ku ruhande rw'iwe agiye gukora ico ategeze gukora ico amategeko amusaba n'ico nawe nyine asaba ku ishuri asanzwe aherereye no mu kibano kwigisha bagenzi be hari abantu ntiyabura uruntu runtu ntibigera kure kandi ntitwavuga ko ariho aho tumaze kuja kubangurukanya ariko kandi turashimye kuko umwe wese amenye ico ateze gukora n'ubundi akabitekerezo gukora gutyo haba kubakana ku mashuri cyane cyane gukinga.
Emmanuel Mashandari arongoye sendikako na pesi mu Burundi avuga ko ibyo biganiro bimaze kugira akarusho mu kazi aho bamaze guca.
Tumaze kubona aho tumaze guca hose ni ukuri twarasinye cyane ubu unye umwumvikano uri kuboneka cyane mu bakozi kubera yuko bashe kwicara hamwe bakaganira baganira bisunga ineza y'akazi ko tuva tuyisubiramo dushaka ko twisunga ineza y'akazi n'abakozi.
Kukaba nkako ibyavuzwe byose byahora bishika sikera cyane ku munsi wa mbere uheze abigisha bo ku ishuri ryisumbuye rya komine Busoni barahagaritse akazi. Iryo hagarikwa ryaturutse ku bintu bimwe bimwe batahuriza ko n'umuyobozi w'ishure baciye basubira ku mirimo bukeye bwaho bamaze kuganira n'umuyobozi w'indero muri komine. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Iyi mwumviriza ni radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu naho namakuru y'inkino. Yahere mu Burundi aho umunonotsi w'umurundi kazi Francine Niyonsaba yatunganije iganwa ryo gusiganywa ejo ku munsi w'Imana mu ntara ya Ruyigi asanzwe avukamwe. Intumbero y'iryo higanwa n'ibindi bisobanuro tubibaze umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Burundi Evariste Nzikobanya.
Kuri uyu w'Imana haratunganijwe ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi ihiganwa ryo gusiganwa cross country ku metero 5000 ku bigeme n'abakenyezi no ku metero 8000 ku basore n'abagabo. Uwatunganije iryo higanwa n'umunonotsi rurangiranwa Francine Niyonsaba avuga ko icamutumye yiyumvira gutunganya iryo higanwa mu ntara asanzwe avukamwo ari gutera intege abandi banonotsi.
Intumbero y'iri higanwa naragiyumviriye kugira ngo ntere intege batoyi banje sazanje bene wacu kugira ngo shobore guhuza abanonotsi baje bava mu gihugu cyose bashobore kuraba aho intambwe yo kwinonora imitsi ishobora kubashikana kugira ngo ndababwire yuko uno munsi nitwa Patrice Niyosaba serukura igihugu mu mapungu ndababwira yuko uno munsi ari jewe ejo ari ubwo gwaruka mwabonye wahiganwe imbere yanyu ibirori batweretse byari bishimishije bahiganywe bitanze bahiganwe balondera gusiganwa kugira ngo umwe wese ashore kubona aho yananiriwe rero mushishikare nimege Burundi bwejo nimege muzoserukira igihugu mu makungu idarapo ikabandanya rihungabanya
ihiganwa rirangiye akanyamuneza kari kose haba ku banonotsi canke ku banyacubahiro bari bateye iteka iryo higanwa abanonotsi bahiganywe bashimiye mukuru wabo Francine Niyonsaba kubona yaratunganije iryo higanwa uwabaye wa mbere ku ruhande rw'abakenyezi n'abigeme ni Nahimana Cavaline wo mu mugwi Message Songa wo mu ntara ya Bururi yirutse ibirometero bitanu mu minota 18 n'amasegonda 39
ibazo cyamere ndashakiriye neza kuko ntiryari rya mbere niruka Sengi kilometre kwari ukongereza aho gira ndabe icyo uri heze ngejeje umva nezerewe cyane mu myiteguro nari mfise
ku metero imu bitanu zunguru ku kibuga waho rugira krono ya kanga
krono ya mbere mfise ni 15:47 nayigire muri Afrika du Sud ku kibuga cy'u Burundi naho ndahafise 7:24
abatunganije ihiganwa ni Francine Niyonsaba mukuru wanyu mu byo kwidonora imitsi mwakira gute iri higanwa yatunganije yateguye ngaha muri iki
nukuri tumwakiriye neza yakoze kuza gufasha bene wabo aho babagejeje kugira arabe nabo imyiteguro bafise arabe bari umuntu wabaze umukurikira nyene bangana
umushikiranganji ugwaruka inkino n'imico kama yabwiye Francine Niyonsaba ko leta ishigikiye ibikorwa ariko arakora umushikiranganji Jean Bosco Hitimana yashikirije ko leta iticaye iri kwiragerageza kugira ba Francine Niyonsaba babe benshi mu gihugu
natwe rero nagira nko muri leta tukumenyesha yuko ndetse tumenyesha ugwaruka muri rusangi ko tugiye kwihatira kurondera ba Francine benshi benshi muri kino gihugu ni igikorwa rero muri leta twashize imbere gose ndetse tugiye kubitangura ho bukera abakozi bari ngaha baravyibuka kera ntawaja mu gisoro cyangwa polisi adafise breve d'atletisme icyo gikorwa rero tugikusubizaho vuba kugira ngo abantu ba Francine bari mu kino gihugu binyegeje tubabone
kugira uwiyumvira iryo higanwa ariwe Francine Niyonsaba bishike ko yabifashijwemo n'ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi uwari serukiye ugohiriro Martin yashikirije mu ijambo ku iryo hinguriro rizoguma rifasha mu nkino gihe cyose rizotegwa kamo mu mupira w'amaguru naho habandanya kuba imyiteguro y'umugwi serukira gihugu w'abakuze intamba mu rugamba ziriko zitegurira ihiganwa rya Sekafa zari gukina urukino rwakivandimwe kuri uwa gatandatu ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega mu rukino rwahuje intamba mu rugamba na Musongati w'Igitega nta wasinze uwundi urukino rwarangiye ari ubusa ku bundi uko ni nako byari byagenze mu ndwi iheze aho uwo murwi iserukira gihugu wari wanganije na Eglinoir w'Imakamba ubusa ku bundi ku kibuga citira umuganwa Ludoviko rwa Gasore muri volleyball naho ihiganwa rya playoff ryo kurindira fase rotour y'ihiganwa ry'uno mwaka wa 2016 zarabandanije mu mpera zindwi twarayi turangije ku munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abigeme Lesas watsinze New Colombe iseti 3-1 ku ruhande rw'abagabo naho Amikare watsinze Bujumbura Uwezo wa ndani iseti 3-0 ku munsi w'Imana ku ruhande rw'abigeme Muzinga watsinze Gende Light Club iseti 3-1 ku ruhande rw'abagabo naho Muzinga watsinze Rukinzo iseti 3-2 i Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka ubu naho dusimbire mu Rwanda mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwira ibijanye n'ihiganwa rya Tour du Rwanda cyo gusiganwa ku makinga ryarangiye ejo kuwa mungu
Umunyarwanda Valens Ndayisenga w'imyaka 22 yarayaciye agahigo ko kwegukana ku nshuro ya kabiri isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu Tour du Rwanda. Uyu musore ukina nk'uwabigize umwuga mu ikipe ya Dimension Data muri Afurika y'Epfo asubiye mu mateka yakoze mu mwaka wa 2014 ubwo yakinaga mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Karisimbi. Ejo ku cyumweru mu ntera ya nyuma y'iri siganwa yazengurukaga mu mujyi wa Kigali mu birometero 108 Ndayisenga yegukanye umwanya wa gatatu. Uyu mwanya ntacyo yahungabanyije ku rutonde rusange ko yarangije isiganwa ryose ari ku isonga. Urugendo rw'ibirometero 805 na metero 700 rwa Tour du Rwanda, Valens Ndayisenga yarukoreshejemo amasaha 21, iminota 15 n'amasegonda 21, yakurikiwe na Eyob Mektel, umunya-Eritrea bakinana muri Dimension Data, akabamurusha amasegonda 39 gusa y'ikinyuranyo. Uyu Eyob Mektel, mu ntera isoza y'ejo ku cyumweru, yegukanye umwanya wa kabiri akurikiye Tesfom Okubamariam wo mu ikipe y'igihugu ya Eritrea. Mu byishimo byinshi, ababyeyi ba Valens Ndayisenga wari umaze kwegukana ikamba ku nshuro ya kabiri batangarije Ijwi rya Amerika akaba ari ku mutima.
Tuba twishimye numva bitagira umupaka. Nta mupaka numva aho byahagararira, keretse umuntu avuye hasi yabagaragara nko muri metero 5 n'ibihe. Cyane cyane turishimye, turishimye, turishima.
Icyagaragaye muri Tour du Rwanda y'umwaka 2016 ni ihinduka ry'amateka ku bakinnyi basanzwe begukana imyanya ibiri ya mbere. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009 ubwo iri siganwa ryashyirwaga ku ngengabihe y'impuzamashyirahamwe y'umukino w'ubuzima ku magare ku isi, uwa mbere n'uwa kabiri babaga bakomoka mu gihugu kimwe kugeza umwaka ushize. Uyu mwaka byagenze ukundi kuko uwa mbere ari we Valens Ndayisenga akomoka mu Rwanda, naho uwa kabiri Eyob Mektel akaba ari umunya-Eritrea. Gusa aba bombi basangiye ikipe ariyo Dimension Data yahoze yitwa MTN Kubeka. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 ku isonga haje Adil Jelour akurikirwa na Abdelatif Sadoun bo muri Maroc. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 wakurikiyeho Daniel Tecklemanot yabaye uwa mbere, hataho Nathaniel Berhan bombi bo muri Eritrea. Reynen Kier na Joseph Roscoff batwaye imyanya ibiri ya mbere ya Tour du Rwanda yo mu mwaka w'ibihumbi 2011. Bakinaga muri Team Type 1 Sanofi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2012 abahize abandi ni Lil Darren na Dylan Gildleston b'ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo. Mu mwaka wa 2013 nabwo Abanyafurika y'Epfo bivuze ibigwi. Dylan Gildleston wakiniraga ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo yabaye uwa mbere, Louis Menches undi munyafurika y'Epfo wari uri muri MTN Kubeka amugwa mu ntege. Abanyarwanda batangiye kwiharira imyanya y'ikirenga guhera mu mwaka wa 2014 ubwo Valens Ndayisenga yegukanaga isiganwa Tour du Rwanda agakurikirwa na Jean Bosco Nsengimana. Mu mwaka wakurikiyeho 2015 uyu Jean Bosco Nsengimana yabaye uwa mbere by'akarusho, akurikirwa n'abandi Banyarwanda babiri aribo Areruya Joseph na Hakuzimana Kamera. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika isamirana ni Washington DC mu kirundi kinyarwanda. Ubu naho nimwumvirize ijambo rishikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze za Amerika ku bibazo bitandukanye bihanze isi.
Mu ntango z'uku kwezi, umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, yaratewe. Ibiro vya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ghana vyaraneguye ico gitero bivuga biti ubukozi bw'ikibi nta kibanza bufise mu matora. Muri imisi y'imbere yuko haba amatora ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12, Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba abantu bose bafise uruhara mu matora kubandanya bubahiriza amahoro n'umutekano n'inzira za demokarasi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizishigikiye umukandida runaka canke umugambwe runaka. Iryo tangazo rya ambasade ruvuga kandi riti nduguriye twa Mugina dushigikiye demokarasi. Ndugaye twa Mugina riti kandi nduguriye twa Mugina tuzokorana na Leta ya Ghana izoba yatowe mu mwidegemvyo nk'uko twamye tubikora. Ndugaye twa Mugina. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba yivuye inyuma impande zose kubwira abayoboke bayo yuko ubugizi bwa nabi canke ugushaka gutera abandi igitsure mu ntumbero yo gutoba no guhungabanya inzira ya demokarasi bitemewe. Iri rizoba ribaye ubugira indwi muri Ghana habaye amatora kuva mu mwaka w'1992 igihugu gisubiriye kugira ubwinshi bw'imigambwe yitoza. Perezida John Dramani Mahama asanzwe ava mu mugambwe wa Conseil National de la Démocratie ariko yiyamamariza gutwara ikiringo kigira kabiri. Abandi bakandida bakwije ibisabwa kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ni batanu. Abanyegana mu nzego zitandukanye za politiki barakoze uko bashoboye kose kugira igihugu kirangwemo demokarasi y'akarorero muri Afrika. Umuyobozi w'ibiro by'itangazamakuru mu bushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga Elizabeth Trudeau yavuze ati dusavye abakandida imigambwe yabo n'ababashigikiye kwibuka ivyo biyemeje bijanye no kwirinda ubwizi bwa nabi bagatorera inyishu ibibazo byose biri hagati yabo babicishije mu butungane.
Iyo ryari jambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta z'Ubumwe za Amerika. Radio ya Amerika mu kirundi kinyarwanda mukanya turasozera igice ca mbere c'ibiganiro byacu ariko reka imbere yaho Rosine Munezero abanza tubwira incamake y'amakuru yadushikirije. Rosine,
muri make y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi mu buraruko bw'igihugu c'Ubuhindi gari ya moshi yahushije inzira ica yica abantu bashika ku 104 abandi bashika ku 100 barakomereka. Iyo mpanuka yabereye mu gito yabaye mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana hafi y'igisagara cya Kanpur kiri mu gisagara ya Uttar Pradesh Pradab Rai yahoze arongoye igisata cyo kunguruza abantu mu magari ya moshi. Yabwiye ikinyamakuru Reuters ko bariko barakora ibishoboka byose kugira batabara baguye muri iyo mpanuka ariko ko ari igikorwa kitoroshe. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika bimenyesha ko Perezida Barack Obama wa Amerika na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin bagiranye ikiganiro gito kubijanye n'igihugu cya Syria hamwe na Ukraine mu nama barimwo y'ivy'ubutunzi mu karere ka Asia Pacifique ku mugwa mukuru wa Peru Lima. Ribaye rya mbere abategetsi babonana inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu hano muri Amerika atagihindutse. Ugo rugendo rugirwa 52 Perezida Obama yaranguye mu kiringo c'imyaka 8 ari umukuru w'igihugu rukaze wa kandi nago rwa nyuma akoze nk'umukuru w'igihugu. Reince Priebus yaheruka kugenwa na Donald Trump ngo ayobore ibiro by'umukuru w'igihugu hano muri Amerika yatangarije mu kinyamakuru ABC ko Trump nabo aheruka kugena bazokora ibishoboka byose kugira bakingire imbibe z'igihugu. Ni mu gihe hari amakenga menshi ku ruhande rw'abademokrate n'abandi batabona kumwe na Trump yatowe ibibazo bitandukanye nk'ivyabimukira n'abayisilamu. Umushikiranganji wa Syria jejwe imigenderanire n'andi makungu yahakanye ivyo yari yasabwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU vyasaba leta ya Syria kureka intara ya Aleppo ikigenga mu gihe abagwanyi b'abajihadiste boba batujijwe muri ako karere. Walid Mualem yatangarije kumbonesha kure ko ivyo basabwe na ONU leta ya Syria vyamiriye kure. Ku ruhande rwa ONU, Stefan Demistura yari mu rugendo aho muri Syria nta kinini yashikirije kuvyo Syria yahakanye. François Fillon yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Faransa asa n'uri kafata ikibanza cya mbere mu matora yibanze mu mugambwe w'abakonservateur amatora ategura y'umukuru w'igihugu aho mu Faransa. Mu ihiganwa rya mbere François Fillon yatahukanye ibice 44% by'amajwi. Alain Juppé nawe nyene yahoze ari umushikiranganji wa mbere mu Bufaransa afise ibice 28%. Naye Nicolas Sarkozy yahoze atwara Ubufaransa akagiriye ibice 21%. Mu gihe atagihindutse muri ivyo biharuro, François Fillon na Alain Juppé bazoca bahurira mu ihiganwa rya nyuma rizoba kuwimanuza rizovamwo uwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora azoba mwakuza.
Radio ya Amerika ibiganiro byacu birabandanya. Mugira umunsi wa mbere mwiza. Mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro. Amakuru nayo twashikirijwe na Rosine Munezero.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.